Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Ndabahaye mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe kazo makuru twateguye kuri uyu munsi wa gatanu ni genekerezo rya 8 Kigarama mwaka w'2023 aya nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose no gufatirwa amatungo yiwe nivyo bihano ahejeje guciribwa. Wanawe ni Alain Guillaume Bunyoni abandi batatu bari muri dosiye imwe harimo Desire wa Mahoro baciwe gufungwa imyaka 15. Mu bijanye na politike naho umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora se niwerutse gushigwaho cyo kimwe n'integuro ijanye n'amatora yimirije ngo ntibiraba umugambwe MSD. Muri uyo mugambwe bavuga ko amatora bama basaba ari amatora adakumira n'umwe kandi ari amatora atekanye atuma Abarundi bahunguka. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bari mu ntara ya Kivu y'Uburaruko muri Congo batanguye kwanka amategeko yo guhangana n'umuhari M23. Imvo batanga ngo nuko abakongomani babatana urugamba no kubakora kwitama ngo bagwane bo bariho menshi. Kaza mwese muri ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'ubutungane kuri inkuru iciye ku masonga. General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere ajeje gucirirwa mu nyoro wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose n'amatungo yiwe yose agafatwa. Colonel Désiré Uwamahoro, Colonel Destin Mfumukeko hamwe n'umuhinga mu by'inyubako yakorana na Alain Guillaume Bunyoni bose uko ari batatu baciwe gufungwa imyaka 15. Abandi bapfunzwe muri iyo dosiye bakaba baciwe gufungwa imyaka 3. Izo ngingo zikaba zasomwe ku muhinga mukuru uyu wa gatanu n'uburongoye sentare na inyudwa hari kuyebohero ry'Igitega. Tubibutse ko Alain Guillaume Bunyoni kuva afashwe yagirijwe guhungabanya umutekano wo mu gihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, gushaka kwica umukuru w'igihugu no gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha. Ishirahamwe Akati Burundi na ryo ririyamiriza amafaranga tozwa abanyororo binjiye mu ibohero rikuru rya Mpimba kugira baronswe icumba cyo kuraramo. Ayo mahera bivugwa ko atozwa hatisunzwe amategeko ari hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 200 by'amafaranga y'amarundi bitewe n'icumba ushaka. Agatozwa n'abarongoye amakartie bita bakapita. Mushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje gisata cy'amategeko muri Akati Burundi abona ko amafaranga y'umurengera atozwa abapfungwa aza gusongera isibe mu buzima bw'abanyororo n'imiryango yabo, kuko udashoboye kuyatanga aheza agasohogwa muri iyo kartie canke akarungikwa mu zindi zishuzwa amafaranga make. Kurikira Jean-Claude Ntiburumunsi.
Ayo mahera atozwa n'abarongoye amakartie bazwi ku mazina y'abakapita ngaho mu ibohero. Ayo nayo ugasanga apfa ku mafaranga agera 1500 ku mutwe ku muntu no gushika ku 20,000. Abo bayatoza bagaca rero bamenya icyo bayakoza, ntawe baza guha kubwira ati yakoze kimwe kimwe. Abo nyene bitwa bakapita bariha n'uburenganzira bwo gusohora umunyororo, aho bavuga ngo baramuhanye canke kubera baba barose ubundi azana udufaranga bakamukuraho bakamuta hanze. Hanyuma kugira ngo ashobore kuronka ikindi cyumba nuko abanza kuriha ayandi mahera. Murumva yuko ari ibintu biteye ubwoba. Umuntu adashobora kuranka ayo mahera arara hanze imvura ikamugwa ko joro ryose ataniki kongo bamubwira kuko atarose ubwo buryo. Hanyuma rero ayo mafaranga atoreshwa mwumva ko ari menshi cyane, agatorwa mu kunyanga amategeko kandi bakabigira abatwara ubuhero babibona babizi ntihagire icyo bavuga. Tugashaka kwamenyesha kandi yuko nabo bakapita mu bisanzwe bari gutorwa n'abanyororo bagenzi babo kugira ngo bari babaserukira, ariko n'ubuyobozi bw'ibohero ubashiraho ubunabwo umuntu yoca yumvira yuko aya mafaranga atozwa n'ukuntu twumva ari na menshi ubuyobozi bw'ibohero budashobora kwereka gutyo ahubwo nabo nyine usanga babifisemo uruhara ni muri iyo mbere rero akati Burundi isaba abarongoye bohero bohero rya mpimba ko bofata ingingo yo kugira ngo ibyo bintu bihagarike gaba barongoye nabo babatwara ku rwego rw'ubuyobozi bukuru bw'amabohero bakaza bakabona ibiriko biraba muri iryo bohero nyuma bakabihagarika turasaba kandi yuko twara amakartie boreka bagatogwa n'abanyororo barafatiye ko babishoboye bacanwa bafitanye ubucizero n'abanyororo nyene bagenzi babo ariko bari gushigwaho n'ubuyobozi kuko usanga ari bo bukoresha mu guhohotera abo banyororo bagenzi babo
Jean-Claude Nyirumunsi wo mwishiramwe akate tubandanye n'amakuru mu gisata ca politique misi yo kwiyamamaza kumigambwe ishaka kuzokwitoza mu matora yimirije y'umwaka w'2025 izova kundwi zitatu ije kundwi zibiri ivyo ni bimwe mu byavuye mu nama nshikiranganje yabaye ku munsi wa gatatu heze igenekerezo rya gatandatu ku kwezi turimo kwa Kigarama muri iyo nama hasabwe nuko amafaranga y'ingwati kushaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yoja ku miliyoni ijana ushaka kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka canke mukenguza amateka nawe agatanga ingwati y'amafaranga imiliyoni zibiri z'amarundi tega matwi Prosper ntagwamiye n'umunyamahanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta
integuro irategekanya ko ingena amatora kurikirana vyohinduka kubera ibiringo vy'abatorwa bitangana kiretse umukuru w'igihugu afite ikiringo c'imyaka indwi ibindi biringo kubatorwa ni imyaka itanu ugushiraho ahegeranirizwa amatora ku bibanza yabereyemo kimwe bita mu France centre de vote gushira hamwe amatora atatu byohinduka nivyo babigikenewe ko ukwiyamamaza bifata indwi zitatu integuro itegekanya indwi zibiri muri integuro isubirizwa ry'umukenguza amateka rifatira kuri batatu bamukurikira ku rutonde n'isubizo ry'umukenguza amateka yigenga rirategekanijwe mu ntumbero yo korosha isubirizwa ry'abahanuzi ba komine bidahungabanije ibijanye n'igitsina integuro itegekanya ko uri ku rutonde rwugaye wese ategezwa kugira n'imiburiburi abamusubira batatu bishobotse basangiye ubwoko n'igitsina mu ntumbero yo gukinga kugira ngo ntihaze ubusimbira hamwe kwitoza mu bajenama ba komine gusaba ingwate ibihumbi amajana abiri uwitoza yigenga urutonde rw'abashikirijwe n'imigambwe canke n'inani z'imigambwe inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iribwirizwa yaragemeje bimwe bimwe mu byashikirijwe bikaba ari ibi bikurikira kuduza ingwati ushaka kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ikaja ku miliyoni ibihumbi ijana kuduza ingwati y'ushaka kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka canke umukenguza amateka ikaja ku miliyoni zibiri gushiramo inkingi ivuga ko zone yose umugambwe waronsa amajwi menshi itegerezwa guserukirwa mu nama mpanuzwa jambo ya komine kuduzi hada bitangishwa uwo wese abungabanije amatora mu gukwiragiza inkuru zitarizo mu gutyoza canke ikindi cyose coza cyonona amatora
Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora se nico kimwe n'integuro ijanye n'amatora ngo ntibiraba umugambwe MSD ivyo nibishikirizwa n'umuvugizi wo umugambwe Peter Sechimirimana akavuga ko amatora umugambwe MSD wifuza kandi wama usaba ari amatora anywanisha abarundi kandi adakumira atuma n'abarundi bahunze batahuka muzabo kurikira Epistas Nshimirimana
uraze ivyabaye mu 2010 ukaraba ivyabaye mu 2015 ukaraba ivyabaye mu 2018 bashiraho ibwirizwa shingiro ryabo ukaraba ivyabaye mu 2020 ugacuraba n'integuro y'ibiriko biraba urabona neza yuko Evariste Ndayishimiye ariko aravomera mu kiva ariko akora ubusa ahari karahera siho yari guhera icari gikwiye kwari uko abanza kwicara agasubiza ubwenge kugira agashira hamwe imigwi y'abarundi tandukanye yegwa n'ivyo bibazo vy'ayo matora ndiko ndakubwira tukaraba ico gutangura ico kogwa kugira ngo hakosogwe vya bindi vyose vyabaye kuko amatora dushaka na matora ashobora kubamwo amahiganwa yigenga atsinda uwari gutsinda abanyagihugu bakishiriraho indongozi nyazo umwanya wabo tugaruke rero kuri ibi byerekeye uyu mugwi barayi bashizeho data wabo gushiraho prospering aho gwamiye umunyamabanga mukuru wa leta akaba no muvugizi wayo ngwaze kuba umuhagarikizi w'ivyo bita amatora y'abarundi ngwaze kuba umukuru w'umugwiseni no gusuzugura abarundi zindenza rugero no kwereka abarundi yuko twoba tutabona ivyo barimo no kunumya abarundi bimwe bitagira bidasubigwamo kuko Prosperi ntaho gwamiye muri ayo manyanga yose yibi bibazo byagiye biraba mu Burundi arimo muramuzi mu 2015 muramuzi nuno munsi numunywanya akomeye w'umugambo CNDD-FDD niho tuvuga tuti naho umukuru w'igihugu avuga ngo arazi ubuswahili ngo arashoboye bujanja ngo nta umurusha kubesha harakamusiga niyo wokagize ubujanja ntiwozana umuntu nka Prosperi ntaho gwamiye ngo abe umukuru w'umugwi seni.
Inzamba
kada inzamba gateka kawe turabananya namakuru twabateguriye abasirikare b'u Burundi bari mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bavuye mu bice vya Minova nahigereye Mushaki bagenda batumbereye Sake ivyo bikaba byabaye mu gihe bamwe muri bo batanguye kwanga amategeko yo kuja guhangana n'umuhari M23 kubera aga kekezo bakoregwa n'abakongomani bagira ko kubatara urugamba no kubakora kwitama ngo bagwane bo barihwa menshi n'inkuru ya Bonfise niyongere.
Abasirikare b'abarundi bamwe bamwe batanguye kubona ko baroshwe maze amategeko adasobanutse batangura kuyanka no kuyinuba. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko kuva mu gace ka Mushaki gasubiye gufatwa n'umuhari M23 bamwe mu basirikare bakasiga ubuzima abandi bagakomereka abacitse ku icumu bagakinjura isabi isabi atawujanye n'uwundi. Abari ku kirindiro c'imbere yaha yitwa Murambi bo muri kompanyi ya kabiri ya batayo y'indwi ya Tafo kirongowe n'umu majoro batazira kiboye bategetswe gusambura ivyo bare barubatse byaho byose mu gitondo no gukinjura kuva kuri uwo musozi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane baca bategekwa guhambya bagenzi babo bo muri kontenja no muri brigade barahitwa Isake. Ayo makuru nyine akavuga ko babikoze uko bari bategetswe na majoro Kiboye ariko hageze ku mugoroba majoro Kiboye acagaruka kubabwira ko basubirayo ngo baje nyabuna gufata Mushaki nabo abo basirikare baramuhakaniye niko guca babiheba bafata inzira ije Isake. Ibatayo zitatu za Risake ya gatanu y'indwi n'iy'umunani harimo nabo mu rwego rw'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko Barundi bariko baja gutangira umuhari M23 ngo niwinjire mu ibarabara rya Minova nabo barashwe barasanzara. Abasirikare bo muri brigade yari hafi ya Sake bari babwiye ko bafise inama ivyo bita kozere morale n'urongoye kontenja ya Tafoke iri mu ntara ya Kivu mu buraruko Colonel de Yandre Kavamahanga maze yageze ku kirindiro bariko atanumwe ahasanga ahari impene yasigaye kiziriko bose bagiye. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko bashimye gusubira inyuma n'amaguru ngo bazotebe bashike bukavu maze bajabuke ruvungi binjire mu Burundi ngo naho byo batwara ukwezi bazobikora. Amakuru atangwa n'abasirikare bari kumwe na Colonel Kavamahanga wahora ikirindiro c'abasirikare bari muri brigade bahasanze zimwe mu myambaro ya gisivile na gisirikare abo basirikare batagiye bajanye. Abo basirikare bidoga ko badahabwa agaciro nk'ako umusirikare ariko agwanira amahoro mu makungu. Abasirikare ba Congo bagiye gufashwa ngo batana urugamba bagatako bakababwira ngo mwende kupigana mwe munapewa mengi kugenda mugwane mwebwe muhembwa menshi. Abo basirikare basigaye Isake na Goma basaba gutahukanwa mu Burundi ngo kuko nabaguye muri zo ntambara imiryango yabo isavye urupapuro rwerekana kuwa batakiriho bajana muri NSS babandikira kuwabo yaguye ububanza canke inyanza lake canke ikindi kibanza kiri mu Burundi. Ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko cyasabye ko ibihugu byarungitse abasirikare muri Congo bo batahukana gushika ku wandwi nzero umwaka uza. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bari muri Kivu ya ruguru bakaba bafite amakenga ko abasirikare b'u Burundi batazokubahiriza ico kiringo kuko basanganywe abandi basirikare ba Tafoke bambaye umwambaro w'igisirikare ca Congo bakibaza ko ahubwo bazohava bambogwa iyo myambaro gusa bakagumana nabo. igishirikare cyo Burundi kikaba tatu kirashikiza kuri aya makuru atangwa n'abasirikare bari mu ntara ya Kivu yo mu buraruko.
Urakoze Bonfise Niyongere ngo nta nyungu nimwe leta y'u Burundi yosigura yo kurungika abasirikare bayo kuja kwicwa mu ngwano ziri hagati y'abasirikare ba Kongo n'umuhari M23 naho ba aramahera yatanzwe na Kongo ayo mahera ntiyinjira mu kigega cy'u Burundi. Uwo n'umwihwezo wa Gracien Rukindikiza umuhinga mu bijanye n'igisirikare kubwiwe biratangaje kubona abasirikare b'u Burundi baguma bicwa bambaye impuzu za gisirikare za Kongo akabona ko abasirikare bafatwa nk'abacangero. Kurikira Gracien Rukindikiza.
Abasirikare b'u Burundi barabandanya bacira muri Kongo mu ngwano no kuri zitariki baraba kuko ni ingwano ya Kongo hamwe na ba M23 ingwano no vuga yuko u Burundi busaba n'ubudafisemwo inyungu n'ibintu bibabaje. Ubwa mbere icyo nabanza kuvuga nuko nosigura ingene ingwano agisoda cy'u Burundi cyagiye muri Kongo mu myaka 63 n'iyindi 65 63 n'iyindi igisirikare cy'u Burundi cyaragiye kijanywe n'umukapitene Rusiga ari kugwanya abariko baratungabanya intwaro yo muri Kongo. Muga muri ico gihe igisirikare cy'u Burundi cyagiye kigwana cyonyene kigwanya bo cyagiye kivanga hamwe n'abanyekongo bari batisaho bakorera. Imyaka 90 ingwano ya mbere yatanguye y'u Rwanda na Kongo n'u Burundi bwararoyemwo. Ico gihe abarundi bari bafisaho bagiye kugwana hakurya ya Tanganyika mu gice cyabo bagwana ku ruhande rwa bonyene mu gice cyabo ku nyungu ngira z'u Burundi kugira ngo nabone babonye abandi ariko barate binjira muri Kongo nabo baje mu gihande cegereye Burundi. Ubu naho ibintu bitangaje nuko hagiye gisoda cy'u Burundi kikagenda kikambara impuzu z'abasirikare bo muri Kongo kikajya mu ngwano hamwe n'abantu batazi ntibaze aba FDLR bamwe bagira genocide mu Rwanda abandi nabo basarendo n'abasoda muri Kongo batahi sangiye namba ingene bagwana. Icyo leta y'u Burundi rero yobironderamo nta nyungu zirimo ubu M23 itigwanya u Burundi. Urumva leta y'u Burundi n'ukuja gufasha Kongo kuja kwifasha gusa ni haba harimo ibintu amahera sinazo kwa amahera yinjira muri budget y'igihugu kuko nta murongo uciyemo byerekana iyo budget y'igihugu aho bihagaze. Simbona igituma abasirikare bundi bujamo batagiyemo kandi baramutse bagiyemo bajye kugwana hamwe ibintu nk'ibyo umengo ni ibintu by'abacangero n'abacangero bagiraho uko bagwana.
Uyo muhingo asigura kandi ko abasirikare b'u Burundi bashobora gutagatema ico bita demoralisation mu Gifaransa kuko bajanywe mu ngwano batazi neza inyungu zazo. Agasaba leta y'u Burundi gukura abasirikare bose mu gihugu cya Kongo kuko bigaragara ko umuhari M23 ufise ubuhinga bukomeye cyane gusumba igisirikare cy'u Burundi. N'umunyane kurikira Gracien Rukindikiza.
Iko no bivuga nigo umuntu yoje kubangurukanya abantu bari kubaragwana agacafata imbugita akayicumita mu mugongo y'umwe wo muri abo ari kabaragwana. Urumva ari karabanguranya akongera agacumita n'uyundi yari karagwana. Urumva ibyo bintu ibintu bitajanerana yashobora kuja muri EAC ngo bongere baje hamwe n'abasirikare ba Kongo bari kubaragwana M23 kandi baraye kujaha ngo baje hagati. Izo ngwanire uko zibandanya birerekana neza yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kuba demoralize gutagatima kubona barungikwa ahantu muri ibyo kandi barungikana n'abantu badahuje ivyumviro baje kugwana n'igisirikare. M23 ndikiri ya rebellion bamwe bagwana abanyeshamba bavuka M23 isigaye igwana nk'igisoda nk'igisoda cyo bita armée régulière ifite amatechnique ateye imbere gusa. Mbere babahakwa kusanga yuko M23 ifite amatechnique ateye imbere ashobora kurusha na tekinike z'igisoda cy'u Burundi kiba kizi gikoresha. Ivyo si ibintu byiza kwiyerekana mu karere ingene ubufise ubupfu bwiwawe nico cyane cyane mbona kandi kindi n'abantu baza barapfirayo n'abantu bapfirayo benshi ukabona yuko ingwano zibaye mu ndwi imwe aho bita ngo leta za antena mantene atatu umutungo uri hejuru na mushake abasoda barundi barapfiriye gose bagwana bari kumwe n'abasoda bamwe gisoda cha Kongo cyumvise amasasi kiruka abasoda barundi nabo bakagomba kwinana tango barase bagaca bapfiraho bagahereraho ni ibintu bibi gose genoza yuko leta y'u Burundi yogerageze ikavana abasoda muri Kongo nta bintu byo gufasha Tshisekedi nta ubihuye Tshisekedi gisoda cyo kitagombye kumufasha su Burundi boheza ngo bumufashe. Simbona ko Burundi boza burigana ngivyo igihugu Rwanda rwagize muri Mozambique canke muri Centrafrique ntibihuye namba.
Kadwe nzamba gateka kawe nino ngaha duce dusozera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Edi Claude nini nahazwe na rikonda yabashikiriza ndabifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu. Nshimire kandi bagenzanje bafashije kwegeranya kugeza mu yumviye naho utakuri Radio Nzamba agateka kawe.